Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiboneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 14 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2019 muri kumwe na Federica Mundikije.
Turamukurikirana tukamubwira ibipimo byose tuca twihutira no kumushira ku muti igihe abasanzwe atari bwatangura umuti wo gupfupfahaza umugera wa sida tuca tumutanguza byihuta nyene.
Uyo numwe mu baganga bakorera ku kigo cy'ubuvuzi turiho cy'ubujumbura mu Burundi asigura uko bakurikirana abana n'abavyeyi babo basanzwe baranduye umugera wa sida. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'abacuruza mu Rugombo turabazigaruka ko mu kanya kari imbere. Namwe mwadandaza abo mu isoko yo ku murwa mukuru wa komine Rugombo mu ntara cy'Ibitoke baridoga ko batarongejwe ibibanza byo kudandarizamo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Evariste Nzikobanya nka ari Ibujumbura mu Burundi.
Nakamara madaho umuntu bahaye kiyosike ariho ibihumbi ijana ariko uwidagara akantu gatoye metero imwe ku 180 ngo arahinda.
Iyo ni imwe mu myidogo y'abataronse ibibanza byo kudandarizamwo muri iyo soko yo ku murwa mukuru w'intara cy'Ibitoke. Ni nyuma yaho isubiriwemwo uno mugabo atashinye kwivuga izina Ijwi rya Amerika ryamusanganye amasezerano ya komine amwegurira ikibanza cyo kudandarizamwo agatangazwa n'ingene atakironkejwe.
Jewe naratangajwe cyane n'ukuntu isoko yatanzwe mu tutazi batwimuye gakutse umfasha mugabo mu gutangira ibibanza baje babitanga uko bishakiye ntibatugishije inama. Izo nama bazigiriye mu kinyegero nka jewe ndi umudandaza wa kera maze imyaka 20 ndandariza mu isoko ya komini Rugombo imwe ya kera. Hama mu gihe cyo gutangira ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe mbajije narabuze gushika n'uno munsi isoko irinjiwe uno munsi ariko jewe nta kibanza naronse.
Iruhande y'abari basanganywe ibibanza muri iyo soko imbere y'uko isanurwa ariko batabironkejwe hari abandi bifuje kubironswa bushasha. Abo bakavuga ko bakora urudandazwa rutoyi abo bita abadetaya mu Gifaransa. Uno mukenyezi n'umwe mu bavuga ko badashobora kuronka amafaranga asabwa kugira baronswe aho badandariza.
Twebwe ibibanza barabitweretse by'ibitunguru ariko hakaba hariho abantu bato bato n'abashoboye kurangura imirima. Abo rero bashoboye kurangura imirima bararisha amafaranga 55,000 ariko cyangwa abantu bato bato tuko turatakamba kuko ayo mafaranga 50,000 ushoboye kuba ugenza n'agatahe kadakuye nayo 50,000 twabonye ko ayo mafaranga by'ukuri boducirinwa n'ingufu kugira ngo natwe tudanaze mu bandi barabe ukuntu bodupunguza tubeja 50,000 kuko bayarishe n'abantu b'imitayi komakomeye barangura imirima.
Vidaste niyo kwizera arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo muri iyo soko ya Rugombo avuga ko abadandaza baronse ibibanza ku rugero rushimishije. Nta byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika ariko afise uko yita abariko baridoga.
Abadandaza nka bose urugero katsobetse kwijana baronse abataronse nabo ni bamwe baza ari nk'abashasha baje gusaba kandi batara badandaza.
Abataronse ibibanza kandi bavuga ko bari babisanganywe bavuga ko bagiye kwita tura inzego kugira zibatunganirize. Uyu numwe muri bo
yewe ngomba nitura ubutungane nitura inzego ngomba manze mpanuze misantere ndamwereke na amasezerano ya komini ko yayirengagije hama numbica ngira hama atacha mariye nditura ubutungane kuko sentare ziruguruye.
Misantere wa komini Rugombo wewe yakira neza ingene gikorwa cyo kuri no wa mbere cyagenze. Mufaso ni Beatrice Kaderi avuga ko abakunzi badaherera mu bindi akaremesha abataronse ku murwi ujejwe isoko uriko urarondera inyishu kuri cyo kibazo akabasaba kwihangana.
Twabyakiriye neza cyane kuko turiko turatunganiriza bene gihugu kandi nabo ndabona yuko byabajyoheye byabanezereye kuko turiko turagerageza turaba ukuntu twobapanga dukurikije ibibanza n'ibidandazwa. Ni ukuvuga tukagira ukuntu ibidandazwa ibinaka bijya uruhande rumwe ibindi binaka bikaje uruhande rumwe kugira ngo abakiriya nibabirondera abaje gusoma bamenye aho babishakira. Abadandaza ni benshi igituma ari benshi rero si ukuvuga ngo niko badandaza. Mu isoko rishasha hariho abandi baca barondera ibibanza bushasha nyine. Abashaka ibibanza hano ni benshi kandi ntidushobora kuronka ibibakwiye. Namwe nibyo mwibonera ko tudashobora kuronka aha bakwira bose tubanza gutunganiriza abari basanzwe badandaza.
Isoko ya Rugombo iri ku birometero bitarenga 10 n'urubibe rw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi demokarasi ya Kongo imbere yuko imigenderanire itose karagati y'Urundi n'u Rwanda abanyarwanda bayirema ku bwinshi cyo kimwe n'abakongomani muri no minsi iremwa n'abakongomani gusa bahakura ibidandazwa byinshi bigizwe hanini n'ibifungurwa ekana mustandere wa komine Rugombo yabwijwe ijya Amerika ku iyo soko ariyo injiza amafaranga menshi mu kigega cya komine ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke iri mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste, bakora akazi ko kunguruza abantu ku ibarabara rya RN9 Bujumbura ubanza baridoga ku imodoka zabo zihononekarira ivyo bikaba ku kuntu iryo barabara risigaye ririmo ibinogo byinshi. Ni inkuru ya Diane Ndose umunyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari mu Burundi.
Turi mu modokari ipaki ingenzi haheze iminota 3 duhagurutse ku gituro kiri ku isoko yo kuri Kotebu mu gisagara cha Bujumbura tugana mu ntara ya Bubanza. Ingenzi zihuriye hano ku rugendo ziko ziganira ku bijanye n'ingene amagara yabo abangamigwa n'uguceka kugwa n'imodoka ku bw'ibinogo biri mu ibarabara.
Nukuri jeri yumva nabi kubera mu mbapfu mu mafigo hashagenda haranyiganga kandi njyamye mwiziro nta mahoro ndonka kubera ngo ayumutima
agahengwe kaboneka iyubunguruza ashoboye kugenda buke buke
igihe tubabwira bakatworohereza kagenda buhoro buhoro harabubwira agacaka kugira ati ndifa nkorera ku masaha mugana abandi rero babyumva kuko barazi yuko umuntu agwa umutima canka amafyigo biragoye agiye aracekangurika adashobora kuronka amahoro.
Kuva ku masanganzira yitiriwe Nations Unies gaca muri quartier Mutakura mu gisagara cha Bujumbura na gace kononekaye cyane kuruta handi benshi bahitamo kuzunguruka bagafata irya kinama na Cibitoke ariko na Jone niriborohereza kumvo uyasigura
ariko nko mu gitondo nawo nyene ntibikunda mbuti yaje usanga ari nyinshi ko zose nezo zigaye zica n'ivyo bya bine navuga ku mwanya ukujanye nabagabo tudugana kubuze nabonye naryo babacerewe cyangwa abakora ibikorwa byabo numva rira dusubije inyuma mu ncamake.
Aha tugeze ku muzinda mu ntara ya Bubanza hari abana bariko barayora ivu n'ibipawa bazibira ibinogo byo mu ibarabara. Uyu ariko aratwunguruza avuga ko yataba abana baba batakiri camwo
iyo tutababona ahubwo ngo twemingira bamwe imodoka twatwara amaze kuzibika uko umuntu aba yaronse ari amajana atanu ari atatu ari igihumbi ko uwo yarutse kubahereza
imodoka zirenga ijana nyinshi zo mu bwoko bwa Probox nizo zikorera muri no barabara. Utwara ishyirahamwe ry'abunguruza abantu bava mu gisagara cya Bujumbura baji bubanza ariryo atebebe Sibomana Mose asaba ko ryokogwa kubera ko ibyuma by'imodokari bihononekarira
ukuntu twakoresha kera imiduga washobora gukora ugasanga hakwiyungunganya ngo uronke bica bitera ikibazo k'imodoka zigumaze ifi ibintu by'amasuspension mapine ahera n'ingoga kubera ibinogo. Ikindi cya kabiri ni umwanya, urumva umwanya waruzi gukorera ko si ubu gikoreye ko ibyo nabyo biratuma umuntu akora ahomba ko waruzi gukora nk'amatura atatu biri barabara imeze n'abashobora gukora nk'amatura abiri cyangwa nawe urabye n'abintu uyakwitse kubera urumva ucuguma ugenda buhoro buhoro. Twasaba rero ko borinagura n'ukuri turabizi ko bigoye ko nabwo kunagura ibarabara ariko natwebwe harimo agahombo kanini leta nk'uko ikora yandi yo dufasha natwe katunagurira ibarabara ryacu.
Iyi ngenzi yoyo isaba ko ryokogwa imbere y'uko amatora y'umwaka uza ashika.
Twebwe ico tushobora twosaba leta nuko badukorera ibarabara tukaza mu bintu by'amatora ibarabara bari kotse byofasha mu gihe cyo kwiyamamaza kuko abantu bose kaho bifuza bose nk'umbuye kurangura ibitenge bya Kotebu mugabo rero mbonye ibarabara ingene rimeze badutangisha amatagisi n'ibiki bari bakwiye kurikora by'ukuri.
Buramatari w'intara ya Bubanza Nobis Terence Butoyi avuga ko iby'iryo barabara yabishikirije mu bushikiranganje bubijejwe.
Ikibazo n'ukuri cy'inkora mutima kuri barabara rya Bujumbura Bubanza ni barabara by'ukuri rikuze riramaze imyaka myinshi harigeze kubacaho imiduga minini iremereye ibarabara rero rirasaza ari kujya kw'abantu ryarashaje rero hariho rero usanga hari ibinogo bitari bito binini bigatuma by'ukuri imiduga itagoma isa neza uko yahora ariko nibaza ko iri barabara ry'ubanza riri mu yindi migambi leta isanzwe irakora kandi ikora ku munsi ku munsi rero ikibazo twarakibwiye ndavuga ni abadukurira turizikika turabona neza yuko bagiye kubikorera kugira ngo abenye bagende bakurushe
abatwara amamodokari babona ko rimwe na rimwe amasanganya bagira hamwe ava ku kononekara kwibarabara amakuru nayo ava mu gipolisi kiraba uruja n'uruza go mu mabarabara nuko mu mezi atatu y'umwaka uheze amasanganya agera kuri 42 ariyo yabaye mu barabara rya RN9 Bujumbura Bubanza na RN5 Bujumbura Cibitoke abantu 9 barahasize ubuzima bandi 41 nabo barahakomerekera mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa nitwe rya Amerika
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nk'uko muvyumvise iyo wamwanya kiganiro kira abakenyezi bagendana umugira wa sida barashobora kwibaruka abana bakomeye mu gihe baba bakurikiranywe neza kwa muganga bagakurikiza impanuro bahawe no kunywa umuti uko bitekanijwe umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Francine Ndiho kubwayo yaragendeye ikigo turiho cishyirahamwe ANSS kiri mu bigo vya mbere vyashinzwe mu Burundi ngo bikurikirane abagendana umugera wa sida aratubwira uko babyaza
birashika kwa abana bavuka ku bakenyezi bagendana umugera wa sida bavuka bakomeye yamara rero bisabwa ko abavyeyi bategurwa neza bakegera baganga twagendeye ikigo turiho ibujumbura gikukirishira hamwe ANSS rijeje gukurikirana abagendana umugera wa sida tuyaga n'umuforoma uwize imana Esperance Dona yatubwiye ko ahanini bahagarara kukwigisha abahimiriza abakenyezi bagendana umugera wa sida babumvisha ingene bashobora kwibaruka abana bakomeye
ikintu uhagarara ko cyane nuko umuntu atorindira gusama imbanyi kugira ngo aze kwipimisha umugera wa sida ikindi naco duhagarara ko cyane murazi yuko bisanzwe bigoye kumva ko umuntu agenda umugera wa sida ni ibintu bigoye kugira uwo mukenyeza vyakire muri ico gihe hari inyigisho turagerageza tukamuherekeza muri ugo rugenda arimo tukamwigisha ingena zofata umuti tukamwumvisha na cyane cyane akamaro ko gufata uwo muti ko tuba dukeneye ko uwo mukenyezi azo kwibaruka umwana akomeye
ivyo biremezwa nabo bakenyezi abo twashoboye kuyaga baratubwira ingene bakurikiranywe gushikaho bibaruka bahava banasanga abana babo barakomeye vyukuri
kintu kiko naracituye ndakibwira yuko nkeneye umwana ntamana bari ibipimo batugirira kugira barabe ku bipimo bya bimeze neza barande kureba ati nta kibazo maze kwibungenga n'ukuri imiti mfata ndayifata neza amasaha bambwiriye nayo nyene ndayifatirako n'ukuri maze kubyara umwana igipimo ca mbere basanga ni ciza igipimo ca kabiri basanga ni ciza ni cyangwa twasanga ni ciza ubu ni kuri abana fise bameze neza cyane
basanze atabasoda ofise bakwiye bashya bakubwira ati aho no kumanza ukareka kuko hari igihe cyo byara umwana yandoye
we byagenze gute
je rero uko byagenze naraje maze kuza bacha barambira bati nta kibazo kuko je nafashe umuti nkuko muganga yantegeze
umwana umwe wabyaye kuva aho menyeye kugwaye
nabana babiri bose barakomeye kandi bameze neza
umwe mu baganga bakorera kuri ico kigo na watubwira ko bakurikirana umuvyeyi gushikaho yibaruka bakagera no kugipimo cha nyuma cerekana ko umwana koko akomeye naho yavutse kugwaye
turamukurikirana tukamubwira ibipimo byose twihutira no kumushira ku muti igihe abasanzwe atari bwatangura umuti w'ugupfupfa haza umugera wa sida tuca tumutanguza vyihuta nyene hanyuma tugakurikirana ibipimo na cane cane ca gipimo cerekana yuko imigera iba yamaze kugabanuka cane gose mu maraso ku rugezo twifuza kugira ntashobore kwandukiza umwana ku buryo yibaruka umwana iyo migera ikiri ku rugezo rwo hasi adashobora kwandukiza umwana hanyuma turamubwira yuko ageze kwibaruka aja kwibarukira kwa muganga kugira naho nyene yibaruke mu buhinga bigishijwe kugira bafashe umwana ntashobore kwandura ari mu gihe abari kwa aravuka hanyuma baca bamuha umuti umwana uko mukingira uwo muti arafise ikiringo awufata kugira na wanyene umufashe ni imba hariho akagera gashobora guca mu maberebere cyangwa gashobora kuba yakanduye ariko aravuga bakamukingire uwo mumama amaze kwibaruka ateza kwiyubara agashishikara ya miti y'ugupfupfahaza ku masaha kugira ya migere igume ku rugezo rwo hasi ntiheze ngo ice mu maberebere yandukire wa mwana
muri ico gikorwa cyo gukurikiranira hafi abakenyezi bagendana umugera wa sida bibungenze ngo baze bashobore kwibaruka abana bakomeye ico kigo kiravyishimira amakuru twahakuye avuga ko ibiharuro vyerekana ko mu myaka 5 heze mu bakenyezi bose bakurikiranye atanumwe yibarutse umwana yanduye. Francine ndio kubwa ibujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imiliyoni imwe n'imwe ya leta ya Amerika yujuje iminsi 44 iheze iraheze kubera kubura umutahe leta ikoresha. Perezida Donald Trump inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ntibarashobora kumvikana ku kibazo cy'urukuta ku rubibe rw'amajepfo hagati ya Amerika na Mexico. Ivyo byagize ingaruka ku bakozi ba leta ya Amerika rero ibihumbi amajana munani barimo n'abijwi ya Amerika. Muri abo bakozi hari abategetswe kutaja ku kazi mu gihe abandi bakora badahembwa. Mbega guhagarika ibikorwa vya leta bivuze iki? Biterwa n'iki? Mugenzi wacu Edi Rwema yabibaje Professeur Jean-Marie Vianney Higiro umwigisha muri kaminuza Western New England muri leta ya Massachusetts.
Kugira ngo government shutdown ibeho nuko budget no kuvuga amafaranga akoreshwa na leta iba itatowe n'abadepute uko mu mategeko yo muri Amerika. Ibintu byose birebana n'amafaranga bitangirira muri House of Representatives
umutwe w'abadepute
noneho bamara gusuzuma bakavuga bati dore amafaranga azakoreshwa n'aya uwo mushinga noneho ukajya muri Sena n'urwego ruri hejuru y'urw'abadepute noneho nabo bamara kugira icyo babivugaho bamara kuwemeza nibibaye ngombwa za abadepute n'abasenateri bakumvikana noneho bakakora nk'ubugororangingo ku bintu batumvikanyeho noneho byarangira izo nzego zombi zabyemeza bikajya kwa perezida kugira ngo abisinye noneho ubwo amafaranga akoreshwa akabarabonetse. Iyo bitabaye ibyo rero icyo gihe amafaranga ntaboneka. Ubu rero uko bimeze nuko House of Representatives ivuga iti twebwe dore twakoze umushinga w'intuza wa urebana n'amafaranga azakoreshwa noneho tuwohereza muri Sena kandi umushinga n'umushinga wari waremejwe mu mpera z'umwaka ushize turabona ko umushinga aba muri Sena bagombye kuwemeza ukajya ku biro bya Perezida wa Repubulika. Noneho muri Sena rero uhari Sena ubu iri mu maboko y'abarepublikani umutwe w'abadepute ukaba uri mu maboko y'abademokrate. Muri Sena rero umukuru wa Sena akavuga ati icyo iyo mushinga ntabwo turi usuzume ati kubera ko perezida atazawusinya ntazabyemera kwaba ari uguta igihe kugira ngo tuwugireho ibiganiro noneho tuwemeze tumwoherereze. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye kugeza ubu ngubu.
Profeseri, ukugufunga imirimo ya leta kuri iyi nshuro kumaze gukora amateka nibwo bwa mbere leta ifunzwe igihe kinini ubu ngubu tuvuga ni iminsi 24 yose. Perezida Trump yivugiye ko nibiba ngombwa n'umwaka warangira. Iyo ukurikiranye ubona haraho aya mashyaka yombi azahurira kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti.
Ubundi mu bihugu bigendera kuri demokarasi amashyaka yagombye kureba uburyo ahura akumvikana, ariko rero ubu uko bimeze urabona Trump yiyamamaje avuga ko we azubaka urukuta hagati ya Mexico na Amerika akaba yarabyemereye abantu bamutoye abademokrate nabo bakaba bavuga bati urwo rukuta ntabwo turushaka kuko ukurikiranye ukuntu Trump yiyamamaje icyo gihe avuga ibyo by'urukuta abademokrate babibonamo urukuta barumoramo nk'ikirangantego cyangwa se ikimenyetso cy'ivangura ry'amoko cyangwa se ivangura ry'uruhu
no gukumira abimukira
ibyo rero bakabona ko batabyemera dore nk'ikirangantego n'ukuba symbol icyo kintu rero bakavuga bati icyo kintu ni ikintu kimeze nko kubiba inzangano kuvangura ibyo ntishobora kubyemera kandi nabo bakaba bariyamamaje bavuga ko bagomba kurwanya Trump aho rero akaba ariho hari ikibazo cyo guhangana ubwo noneho niyo tuvuga ngo government shutdown urebye ntabwo government ntabwo yose ifunze kuko hari ibigo bimwe na bimwe bya leta byabonye amafaranga mbere y'iri ya shutdown
nibyo bita mu cyongereza partial shutdown
ni partial ni partial nukuvuga ko ibigo bimwe na bimwe birakora bifite amafaranga ikindi rero abantu bagombye kumva nuko muri Amerika habaho za leta states hakabaho izo states zifite ubutegetsi bwazo hakabaho na local government donc nukuvuga ubutegetsi bwegereye abaturage
bwibanze
ubutegetsi bwibanze ibyo rero birakora ubu birakora
twishize mu mwanya w'umuturage w'umunyarwanda cyangwa se w'umurundi cyangwa se w'umukongomani cyangwa se w'umunyafrika utaba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumva ko inteko ishinga amategeko yimye perezida wa Repubulika cyangwa se igihugu ingengo y'imari ni ibintu bigoye kumvisha umuntu udasanzwe amenyereye politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ese uyu waba ari wo mwihariko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
hano muri Amerika icyo umuntu agomba kumenya nuko ubutegetsi bugizwe n'ibice bitatu kandi buri gice kikaba gifite ubwigenge nta kuvuga ko igice kimwe gishobora kwivanga mu bundi butegetsi tuvuge hari igice cy'ubutabera burigenga ntabwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abuvugiramo hakaba bariya ba inteko ishinga amategeko igizwe n'ibice bibiri umutwe w'abadepite n'umutwe wa sena abo barigenga ntawubavugiramo noneho hakaba na executive branch ni ukuvuga urwego rukora ibirebye ibyo kongre yategetse ari rwo perezida wa Itazuni akuriye
urwego nyubahiriza tegeko
rero buri rwego rurigenga niko bimeze ikindi rero nukuvuga noneho ko perezida atategeka ubutabera cyangwa se urwego rw'abadepite ngo nibakore iki oya ntabwo ibyo bintu ntabwo ariko ntabwo bishoboka kuko mu bihugu by'iwacu usanga izo nzego zidatandukanye usanga ubutegetsi bufitwe na perezida bwivanga mu butegetsi bw'abadepite no mu butegetsi bw'ubutabera hano rero ntabwo ariko bimeze niyo mpamvu ubutegetsi umutwe wa depute inteko ishinga amategeko ishobora gufata icyemezo ba perezida akavuga ngo nta gishaka nabo akavuga bati oya ntabwo ariko bigomba kugenda birebana n'umutungo ugomba gukoreshwa nitwebwe bireba bituruka hano iwacu wowe ntibikureba turaguha amafaranga ukoresha niba utayashaka nibyo ariko rero bashobora nanone no kuganira bakumvikana.
Telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. John wirwe
mwakeye
uri hehe?
Muri state ya Iowa. Akabato mfise ni kubwibi bya shut down ibiriko biraba hano muri aya ma state yacu Washington
ni mu gihugu hose
kubaza profesere none ko biriko birabandanya biba igihe kirekire atamwumvikano uhari babona none ikizokurikirana n'ibyabandanya uku bizoba bimeze gute kuko nk'ubu hatweke abaturage tubaye ngaha turabona hari ingaruka nyinshi ziriko ziragaruka nk'akarorero nk'ubu ari naco nashaka kumubaza wewe atubonera kure nk'ikubijanye n'amatagisi murazi ko aturage amatagisi basubiza abakozi tuba twakoreye yuko bayatanga hagati z'ukwezi kwa mbere kuduga kugeza mu kwa kane hanyuma akaba bataratangura kuyatanga yoba ari ingaruka mbi ipa kuri yo shutdown government Washington.
Hari ibintu bibiri bigomba kwitabwaho niyo government shutdown yaba. Ibyo ni ibintu bibiri bikomeye, ni ibibazo. Ikibazo cya mbere ni ikibazo kirebana n'umutekano, national security, umutekano w'igihugu. Abo bantu bakomeza gukora. Ibindi birebana bidahagarara ni ibintu birebana n'ubuzima, human life. Ibyo bintu nk'ibitaro, ibitaro biri mu bya guverinoma federal, ibyo bitaro, izo programu zirebana n'ubuzima, izo programu zigomba gukomeza zigakora. Noneho ku byerekeye ibingibi bita tax return birebana n'imisoro, ibyo ngibyo ubutegetsi bwa Trump bwavuze ko buzakora uko bushoboye kugira ngo abantu bashobore kubona amafaranga yabo. Ibyo rero urumva ko nabo babitekereje donc ibintu bibiri bigomba kwitabwaho, umutekano w'igihugu, national security, n'ikibazo kirebana n'ubuzima. Ibyo bintu abakozi bakora muri ibyo bintu bagomba gukomeza bagakora n'iyo ubu niyo government shutdown yaba.
Profesori, nk'urugero hari amakuru dukomeje kumva ko hari abakozi bikitwa TSA niba abandi bashinzwe umutekano mu kibuga cy'indege abategetswe gukora bakora badahembwa, ndetse tumaze iminsi twumva ko hari benshi basigaye batajya ku kazi bavuga ko barwaye. Hari za aeroporo zimwe na zimwe amakuru atugeraho zatangiye gufunga kubera icyo kibazo cy'ubuke bw'abakozi ba TSA. Icyo gihe bwo umutekano w'igihugu ntububangamiwe igihe ukoresha abakozi udahemba?
Icyo gihe hari ikibazo nyine cy'umutekano koko. Ubwo izo ngaruka noneho nizitangira kugera ku baturage ni nayo ngingo nagira ngo ngereho. Hari ibyo bita public opinion polls, ni ukuvuga ni iki abaturage babitekerezaho, ni iki abaturage bo muri Amerika bakora. Ubwo buryo icya mbere na mbere ni ukugaragaza akababaro, bamwe bakajya no mu myigaragambyo kugira ngo berekane akababaro. Noneho abo babahagarariye ari perezida wa Amerika, ari nabo badepite, bakabona koko ko ibyo bintu bifite ingaruka, ko bakwiye kumva kureba uburyo ibyo bintu babikemura.
Turabashimiye adushikije ikiganiro mu kanya Edi no mutumire wiwe Jean-Marie Vianney Higiro. Nshuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo y'ivyuma, hamwe na Fatou Karara yadufasha kugiranya ibiganiro twabateguriye. Turashimira namwe inshuti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mu mviriza ibiganiro vya radio Ijwi d'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.